ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 28. Tumaze gukira tumenye icyo kizinga yuko citwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratugirira neza cyane bitangaje, baducanira umuriro ku bw'imvura n'imbeho byariho, batwakira twese. Ariko Pahura amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye icyo gikoko cene na ku kuboko kwiwe baravugana bati:
"Uwo muntu ntabuze kuba mwicanye, kandi naho yakize ikiyaga yidaca urwankunzi ntimukundiye kwabaho."
Ariko akunkumurira icyo gikoko mu muriro ntiyagira icaba. Babandi barereka ko avyimba canke kwagwa bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse, babonye atacabaye barahindura bati: "Ni Imana." Hafi yaho hantu hari amatongo y'umukuru w'ico kizinga yitwa Pubiliyo, aratwakira atuzimana neza iminsi itatu. Se wa Pubiliyo yari arwaye inyonko kandi agacibwamo amaraso. Maze Pawulo yinjira iwe arasenga, amurambika ko ibiganza aramukiza. Ibyo bibaye, abandi bari n'indwara bo muri ico kizinga baraza arazibakiza. Baduha icubahiro mu buryo bwinshi, maze mu gihe cyo kujabuka kwacu bashira mu bwato ibyo dukenye. Twamaze amezi atatu tuvaye mu bwato bwari bwavuye muri Alexandria, bwari bumaze iyo minsi y'urushana ku kizinga. Ikimenyetso cyabwo cyari Imana z'amahasa. Dufata isura kusa tuhamara iminsi itatu. Turahava, turazunguruka, dufata iregiyo. Hashize umunsi umwe umuyaga uturutse mu bumanuka urahuhuta, tugenda iminsi ibiri dufata Puteyori. Tuhasanga abavukanyi bamwe baratwinginga ngo tumarane nabo iminsi ndwi. Uko niko twashitse Roma. Abavukanyi b'i Roma bumvise inkuru yacu, baza kudusanganirira hitwa Kaguriro ka Apio na hitwa Maduka atatu. Pawulo wabonye ashima Imana umutima urarema. Tumaze gushika i Roma, intwazangabo z'abasodija nashikiriza imbohe intwazangabo z'abasoda bahora bacungera kwa Kayisari, ariko bakundira Pawulo kuba ukwiwe ari kumwe n'umusoda murinda. Iminsi itatu iheze ahamagara abakuru bo mu Bayuda, abakoraniriza hamwe, bamaze gukorana arababarira ati:
"Bagabo bavukanye, naho ntagize ikibi nakoze ku bwoko bwacu cyangwa ku migenzo y'abasogokuruza, bampaye Abaroma ndi mbohe, bamvanye Yerusalemu, nabo bamaze kuncunaguza, bashaka kundekura kuko atanyandura uko yambonetse ko yo kunyicisha. Ariko Abayuda batagaye, numva nkwiye kwitwara kuri Kayisari, ariko si uko mfite icyo ndega ubwoko bwacu. Ibyo ni byo nabatumiye ko ngo tuvugane tubonana, kuko ibyo Abisirayeli bizigira kuzobona ari byo byatumye mboheshwa mu munyororo."
Nabo baramwishura bati:
"Nta byote twaronse bivuye i Yudaya bivuga ibyawe, kandi mu bavukanyi bajya nta watubariye inkuru mbi yawe cyangwa ngo akuvuge nabi. Ariko turagomba kumva ibyo wiyumvira, kuko icyo gice tuzi yuko bakivuga nabi hose."
Basezerana nawe umunsi, bazi yarari benshi, mu nzu bamuhaye arabibasobanurira, ashingira intaye iby'ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu byagezwe bya Mose no mu byavugishwa n'Imana, ahera mu gitondo ashita ku mugoroba. Maze bamwe bemera ibyo avuze, abandi ntibavyemera. Batemeranije ubwabo barataha. Pawulo asubiye kuvuga ijambo rimwe ati:
"Ivyo mwemu yera yabaririye basogokuruza banyu mu kanwa ko bavugishwa n'Imana Yesaya yabivuze neza ati: "Ja kuri ubwo bwoko uti kumva muzokumva, ariko ntimuzora mu bitahura. Kuraba muzoraba, ariko ntimuzoruha mu vyihweza. Kuko umutima w'ubwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari ibihuru gutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima, ngo bahindukire ndabakize. Nuko umenya yuko ako gakiza k'Imana karumvise ku banyamahanga, kandi abo bazokumva."
Amaze kuvuga atyo, Abayuda bagenda baharirizanya bikomeye. Amara mu nzu yiwe yirihira imyaka ibiri kwiye, yama yakira baje kumugendera bose, akabahanura mu vy'ubwami bw'Imana, akigisha ivy'umwami Yesu Kristo, ashize amanga rwose atawumubuza.